Ubwambere nagira manze nshimire abanyagihugu kubera bakoze igikorwa ciza cane kubona bararikanuye kugira bashobore kudufasha gufata ibyo bigwanisho. Hanyuma narandiriye cane ibigwanisho nivyo vyarafashwe hanyuma nibaza ko turacabandanye no kugira izindi bifuye ko tubaza yuko hashobora kuba hariho n'ibindi, ariko ubu nyene kuvuga ngo ni bingahe bingana gute icyo tubapfa kingora kugishura gusa ico ngira mugikeneye ngo kibaza nko mu gipolisi canke mu gisirikare.
Abantu bikekwa ko aribo bariko barinjiza ivyo bigwanisho mu ntara yanyu ni bande?
Biragoye kuvuga ngo ni banaka kuko hari abafashwe tukikeka ko bariko bakora ko amatohoza kugira ngo inyishe umuntu aza kuyimenya hanyuma parike yagiruciye ivuga ko
hari amakuru ariko arandikwa avuga ko abafashwe bashobora kuba bari mu murwi FNL urongowe na Agathon Rwasa. Ayo makuru niyo?
Ayo makuru je nayo ndamenye, ico nzi gusa nuko twafashe hari abo twafashe tukikeka ko baba babirimwo bashika kuri 30 kubera parike tacane irayo bivuga ko na kimwe urumva ntacyo mfite nuko
muri iki gihe nyine havugwa uwo mukimba w'igwanisho wafashwe mu ntara murongoye hariho ibindi bitero byabaye mu Kayanza vyoba vyakozwe n'imirwi yoba ivuye mu kindi gihugu. Mbega mukorana gute na buramatari iyo ntara kuvyereke cyane cyane umutekano?
Kuvuga gukorana kuko twese turabaramatari turavugana ku matelefoni tukahana inkuru nyine ntara zacu zimeze mugabo ibyabateye mu Kayanza kubyishyura ko byamba bingora nicyo bituma ndiko mvuga iby'umuyinga nyine kuko nk'uko mwabyumvise ko hafashe ibigwanisho n'ubu tukirondeza ibindi.
Izindi nyingo mwaba mwafashe ku giti cyane cy'umutegetsi yarongoye iyo ntara kugira ngo umutekano ntutosekare muri iyo ntara ni nk'izi?
Twebwe twafashe gusa ahubwo twabyayo n'igihugu ahubwo bakanure kuri gusumba uko bahora kuko barabona ko twari twinjiranywe kuko umuntu tora ibigwanisho ntanantambara nk'ayo muyinga agenda ahabona keretse yavy'imigomoko vyayo Bujumbura muyinga twese twagumye dutekanye dufatanye mu nda nta kintu na kimwe cayerekana yuko hari intambara ihari. Nubabwira ahubwo ko bonushirizaho ahubwo tutwikanure mugabo ushobora yuko ibyo bigwanisho vyatwetse yuko hari umwanzi nico gihe tugeza kukanura maremare kugira ngo nace twicunge abenegihugu bacu nabo nyine nyine bicungere.
Mu migambwe yobikorera mu ntara murongoye hari migambwe mwikeka ko yoba ifite uwo mugambi wo gufata ibigwanisho kugira ngo utere Uburundi n'Abarundi?
Yewe nuko nk'amatora ya mbere ko yagenze neza twebwe mu ntara turongoye migambwe nka yose yari yaje kwiyamamaza iratora nk'uko mama nyine bagira rusharushanya amanota nta mishamirano nigeze mbona bariko bariyamamaza ngo vuge ngo umugambi wese neza kugwana na fonde bucanye se yagenze neza cyane gushikaho noza ngaha mvuge ngo ndamwe FNL kufata ibigwanisho mugabo icyo ndetse n'inkozi za nabi ngo nababwiye bariko barabitohoza ngira ngo hanyuma turashobora kuba twarose amadetayi.
Abapolisi hamwe n'abasirikare mu ntara yanyu bakorana gute?
Dukorana neza cyane kabisa kuko ibyo byose urumva ntitwari kubikora twenyine twari kubitora tuzafatanye n'igisirikare n'igipolisi rero dukorana neza cyane umutekano ntange.
Madame Aline Maniraba Rusha, buramatari w'intara ya Muyinga, murakoze cyane guseka ku kanyamaduhaye.
Murakoze nawe.